Nzamba.
Nzambira samirana.
Turi kuwa gatanu igenekerezo rya 16 mu kakaro umwaka 2021 radio Nzamba agateka kawe kuri micro Diane Nkuru nziza amakuru twabateguriye agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Imyaka irenga iraheze urubanza rw'abagirizwa igitero mikambi ya Mukoni mu ntara ya Muyinga ruri muri Sentare ntahinyuzwa mu gisata cya gatamburamanza abajyango babapfuye basaba Sentare kurusha. Abasirikare bari kumwe n'urwaruka rw'imbonerakure muri komine Buganda y'intara ya Cibitoke baragirizwa kurekura ibidandazwa by'amagendu harimo ibitenge bikinjira mu gihugu babanje gufumbatishwa. Isekeza ndondeza rikora amatohoza ku bantu banyuruzwa mu Burundi ngo rimaze gukora amatohoza ashika ku 200 umukuru w'igihugu kubona avuga ko atabantu banyuruzwa ngo nububeshi. Aya hamwe n'ayandi twabateguriye ni mukanyi sase esangwa ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri www.nzamba.org.
Amakuru tuyahere mu gisata cyo kumenyesha amakuru ni inkuru nziza mu muryango w'amenyesha amakuru mu Burundi washinze ikinyamakuru Iwacu umwanditsi akaba n'umenyesha amakuru Antoine Kaburahe yatowe kuja mu bagize urwego nshingwantwaro rw'ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira ubwigenge bw'abamenyesha amakuru ku isi Reporters sans frontières. Tubandanirize mu makuru hajanye n'imigenderanire n'andi makungu umukuru w'igihugu cya Tanzania Samia Suluhu kuva kuri uyu wa gatanu ari mu rugendo rw'iminsi ibiri mu Burundi. Muri urwo rugendo bitegekanijwe ko hazoganirwa uko imigenderanire hagati ya Tanzania n'u Burundi yifashe, hakazoba kandi no gutera umukono ku masezerano mashasha yo gufashanya mu bijanye n'ubutunzi hagati y'u Burundi na Tanzania. Kubwa Vital Nshimirimana arongoye ishyirahamwe Foske hamenyesha ko ikibazo cy'impunzi z'Abarundi ari kimwe mu bibazo bihambaye abo bakuru b'ibihugu uko ari babiri bari bakwiye kwicarira. Vital Nshimirimana akabona ko leta ya Tanzania itakaza ishusho nziza yayo iyo bariko baravugwa mu itotezwa ry'agateka k'impunzi, kandi kuva ku ntwari ya Julius Nyerere cyane ari igihugu cakira impunzi na cyane cyane izaba ziriko zigwanya intwaro z'akarenganyo. Vitali Nshimirimana arongoye urunani rw'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike FORSC.
Mu madosiye akomeye cyane twibaza yuko abakuru b'ibihugu ba Tanzania hamwe n'u Burundi batezwa kwicarira mu gihe uwo mukuru w'igihugu cya Tanzania agendera igihugu cy'u Burundi, harimo ikibazo cyerekeye impunzi. Ikibazo cyerekeye impunzi kubera iki? Kubera yuko igihugu cya Tanzania kugeza uno munsi nicyo gihugu gifise impunzi nyinshi z'Abarundi bahungiye kuva mu mwaka w'2015, kandi bikagaragara yuko abarenga 3 vya 4 banse gutaha kuko babona yuko bidakunda, babona yuko icyo bahunze kitarahinduka. Ibyo nabyo ntibitangaje kubera yuko icyo bahunze kwari ugukubagurwa, bwari ubwicanyi, kunyuruzwa, kuborezwa igufa. Ibyo nabyo n'ubu bikaba bibandanya ku ntwaro ya Evariste Ndayishimiye. Hanyuma rero hamwe icyo kibazo bocikarira byosigura yuko umukuru w'igihugu cya Tanzania ahanura, agahimiriza mbere, agasa n'utegeka, kuko twama twumva abarongoye igihugu cy'u Burundi bafata abarongoye igihugu cya Tanzania yuko ari nk'ababyeyi babo, nabategeka yuko bategerezwa guhagarika ubwicanyi, bagahagarika ikubagurwa rikorerwa abanyagihugu na cyane cyane abatavuga rumwe n'intwaro iri ku butegetsi. Ibyo rero nibyo byoheza bigatuma impunzi ziri mu gihugu cya Tanzania nazo zishobora kuronka gahengwe, hanyuma zikabona yuko ari cyahindutse mu Burundi, ababishoboye bagaheza bagataha. Kuko bitari uko bakazobandanya bimwe by'uko twumva intumwa zijya ntwaro na cyane cyane wo mu iperereza hamwe n'imbonerakure bajya guturubika, bajya guturira, bajya kwica, bajya kunyuruza impunzi ziri mu makambi y'igihugu cya Tanzania. N'icyo gihugu cya Tanzania kirahombera bidasanzwe kubera n'isanamu yacu itosekara na buri ico gihugu cyari kizwi yuko kuva kirongorwa na Nyerere yuko bwari nk'ubuhungiro bw'ibihugu byinshi byo muri Afrika na cyane cyane ababa bari kubagwanya intwaro z'akarenganyo intwaro z'agakinyizo intwaro z'akajyanisha miryango rero Tanzania irakwiye guhimiriza cyane leta y'u Burundi bagahagarika ubwicanyi hanyuma bakahagarika kandi nitotezo z'agateka kazi na muntu
muri politike amajambo yashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kubijanye n'inyuruzwa ry'abantu mu Burundi ngo ni kinyoma acambaye ubusa akaba yabishikirije kuri radio na televiziyo z'abafaransa RFI ku munsi wa gatatu isekeza ndondeza rivuga ko rimaze gukora amadosiye agera ku 200 y'abanyurujwe muri abo hakaba harimo na bamwe mu banyurujwe muri uyu mwaka Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi isekeza ndondeza riboneka ko amajambo y'umukuru w'igihugu aje kwerekana ko ubu atabutungana imiryango y'abanyurujwe ababo izoroswa ni inkuru tubaza Trifine kandi wabo
iyubahirizwa by'agateka kazi na muntu nka kimwe mu bisabwa leta y'u Burundi gukora ngo ni icitwazo nk'uko bishikirizwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yabishikirije mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru bi radio na televiziyo by'abafaransa ku wa gatatu heze ku kibazo cy'abanyuruzwa Evariste Ndayishimiye arabihakana
antuka afukeje sashe ni ya pas de disparition au Burundi
Icyo nzi kugeza uno munsi nta bantu babugwa irengero mu Burundi atari uko mwongera izina ry'uwo muntu yabuzwe irengero ikindi nzi nuko hari abicanyi iyo bahejeje gukora ico caha baca baca mu gihugu cy'u Rwanda uburenganzira dufite bwo kuja kubarondera mu Rwanda murazi ko hari abicanyi 19 bishe abantu mu Kayanza mu nyuma baja mu Rwanda n'ubu niyo bakiri ariko abantu babandanye bavuga ngo babuzwe irengero ariko jewe mba nzi ko barahantu
Ndondeza rikavuga ribabajwe nayo majambo y'umukuru w'igihugu agatuma Pacifique nini nahazwe yihebura ko ukunyuruza abantu bigiye nyabuna kubandanya mu gihe bari bibaza ko bishobora guhera ku ntwaro nshasha
ikintu kibaje cyane muri aya majambo nuko atuma imiryango itakaza gose icizere uko byoshoboka ku butegetsi bwa Ndayishimiye bubafasha kumenya ababo iyo bagiye kuko Ndayishimiye agifata ubutegetsi yari yavuze ko aje kugwanya ukudahana ivyaha ivyo vyaratuma umuntu yizera ati kumbure azoheba yikubita gashi ahane abantu bakoze ayo mabi ariko ivyo yari yavuze vyo vyerekana nyabona ko abandanya umurongo w'intwaro yasubiriye intwaro yica intwaro yagumye ifata abantu bakabugwa irengero ryabo mbere umuntu aravye nibiriko biraba ku rubuga akabona nubundi ko byari byifashe gucyo nyene aha ndibutsa ko nko mwisekeza ndondeza tumaze gukora amatohoza yerekana abantu bashika 200 bagiye barafatwa n'inzego z'igihugu bakabugwa irengero ariko tukadufisa amakuru yerekana abandi bantu bo bashika muri 30 bagiye barabugwa irengero nkuko nyene kuva Evariste Ndayishimiye afashe ubutegetsi
Ikindi Pacifique ninazo abeshuza nuko Ndayishimiye yemeje ko hari bamwe bavuzwe ko banyurujwe ariko bagasanga bari mu migwi yafatiwe mu gihugu cy'u Rwanda.
Twaratangajwe n'ubeshi buri majambo ya President Ndayishimiye nk'aka rero igihe yashimangira ayo majambo avuga ko nk'abaroberi bafatiwe mu Rwanda kwabo bari mu gitigiri cy'abavugwa ko ari mu babuzwe irengero ryabo. Twagomba tumubaze yuko yokwerekana raporo imwe gusa yimaze gusohoka ivuga ibyo bintu kuko ubwo n'ubeshi bwenyuje nta muntu n'umwe yigeze avuga ko abo bari mu bitigiri by'abafashwe bakabugwa irengero ryabo niki gituma umukuru w'igihugu mu gusigura abanza gukoresha ikinyoma nibutse ko yavuze ngo nibamuhe izina rimwe gusa reka ndamwibutse rimwe gusa uwo bagendanye uwo bari kumwe umugambwe umushingamateka Oscar Ntasano yanyurujwe n'inzego ziperereza kuwa 20 ndamukiza mu 2017 by'ukuri Evariste Ndayishimiye uyu munsi yotubwira Oscar Ntasano amufata nk'inkozi y'ikibi uyu munsi yinyegeje mu Rwanda
mukibuka ko amwe mu madosiye y'abanyurujwe ari mu madosiye yagejejwe imbere ya Sentare manavyaha mpuzamakungu CPI abashingwa manza b'imiryango yakoreye ivyaha bihanwa niyo sentare bakaba bamaze gushikana amadosiye arenga 2000 ariko arigwa niyo sentare
Urakoze Twifine Kaniwabo naho ku kibazo cy'abagibiturire umukuru w'igihugu yabajijwe n'abamenyesha makuru ba radio RFI ngo yaba yakoresheje imvugo ya politike uko niko bivugwa anishira hamwe Orcom inyuma yaho president Evariste Ndayishimiye yagirije hamwe mu mashira hamwe arwanya kugibiturire ko ari abakorana n'abanyuruza amatungo ya leta inkuru tubaza Beni Axela Kane
mu bibazo byabajijwe umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuri radio y'abafaransa RFI harimo ikijanye nuko hari ibyegeranyo by'amashira hamwe yigenga bibandanya kwerekana ko mu Burundi ukugibiturire biri mu bizingamitsi igihugu kuri ico kibazo Evariste Ndayishimiye yerekanye ko nyabuna ayo mashira hamwe ariyo ajya ruswa
Nibuki kwa mashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike agezwe n'abananiwe muri politike baca bahungira kwihisha muri ayo mashirahamwe ariko babandanya gukora politike bakereka amakungu ko ari abantu b'intungane kandi ari bo ubwabo bajya ibiturire ndazi ubwanje bamwe mu bari mu mashirahamwe haranira kurwanya ibiturire ariko ari bo bajya ruswa mu gutegura ukungene biba bakoranye na bamwe mu bategetsi ba leta iyo abayobozi banyuruje amatungo ya leta ayo mashirahamwe akaba ari yaheza akaza kubavugira
So so la société civile qui volait des femmes.
Kuri ibyo byagirije bya president Ndayishimiye twavuye tubaza mu ishirahamwe Orikome uko babibona Gabriel Ufyiri arongoye iryo shirahamwe rigwanya ibiturire no kunyuruza amatungo ya leta ishuye ko umukuru w'igihugu atatomboye neza abajya ibiturire abari bo muri aya mashirahamwe yigenga
Ibyo nibaza yuko mubaza we nyene kuko na sina yatomboye ngo avuge ngo nabashanke nibariya mugabo numvise umengo nabafatanya n'abakadre biwe no kuvuga abasanzwe abakozi biwe ngo mukurwanya igiturire ngo mugabo hanyuma kandi ngo bagaca baje mubaje ibiturire nabo ivyo rero jewe sinoza gusigura ivyo yavuze ntabona neza bitata bitomoye icabigora kuko muri politike kenshi hariho imvugo abantu bakoresha iyo inyishu nziza adashoboye kwirwangwa yitange agaca akoresha imvugo mu gifaransa bakunda kwita la generalisation
tubibutse ko Burundi buza ku rutonde rw'ibihugu vya mbere ku isi bijye ibiturire imigenderanire nayo hagati y'inzego za leta n'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike ari mu buhungiro ikaba atako yifashe
mu makuru asanye n'ubutungane habegereye imiryango y'abanyororo bafunzwe bagirizwa kugira uruhara mu gitero cyabaye mu ikambi ya gisirikare yo ku Mukoni ku murwa mukuru w'intara ya Muyinga mu mwaka wa 2017 bavuga ko urubanza rwabo rumaze imyaka ine irenga ruzingamiye muri sentare ntayinyuzwa mu gisata cya gasamburamanza basaba kuronswa inyishu ya sentare ntayinyuzwa kuko ngo barindiriye amasahera mu nzira inkuru ya Josine Kazi
Ugurubanza rufise numero RPC 37089 muri sentare ntahinyuzwa abegereye imiryango y'abanyororo bagizwe n'abasirikare hamwe n'abapolisi bavuga ko kuva urubanza rwabo ruciwe na sentare isubiramo imanza ya Ngozi muri Kigarama mu mwaka w'2017 baciye bunguruza basaba ko rusamburwa bimwe mu byo basigura kwari uko bagiye baburanishirizwa ku matohoza yakozwe babanje kuborezwa igufa n'uwararongoye iperereza mu ntara ya Muyinga ico gihe Jehan Ndayisenga akoreye ku mategeko yahabwa na General de Brigade Ignace Sibomana ico gihe yari arongoye igendereza rya gisirikare iyunguruzwa ry'ubwo rubanza ryarakiwe na sentare ntahinyuzwa mu gisata cayo ca gasamburamanza nkuko ayo makuru abandanya vyemeza ariko kugeza n'ubu baracarindiriye inyishu y'iyo sentare haraheze imyaka inirenga amasoko ya radio Inzamba mubegereye iyo miryango yabo banyororo avuga ko nababunganira imbere y'intahe bagiye kubaza ivyugo rubanza babwirwa ko borindira ngo kuko rutihuta bavuga ko izo nyishu zitandukanye n'ivyo umukuru w'igihugu aherutse kumenyesha ko atarubanza rukwiye kurenza amezi abiri rudaciwe bacigwa urubanza na sentare isubiramo imanza ya Ngozi bari 23 ariko ubu hari babiri barekuwe batakiri mu munyororo umwe yafutishije urubanza yanka kunguruza aherutse kurekugwa ku kigongwe cy'umukuru w'igihugu wundi nawe yarekuwe bisabwe n'urongoye ibiro bikuru vya gisirikare Lieutenant General Prime Niyongabo wonawe ubu akaba yaramaze gusubizwa mu gisirikare mbere akaba ari muri kino gihe mu butumwa bwo kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia nkuko ayo makuru abandanya vyemeza amazina yiwe ni Moise Nimubona abasigaye mu ibohero uko ari 21 bafungiwe mu mabohero ya Bujumbura Bubanza Gitega Muranza Muyinga Ngozi Rutana na Rumonge abegereye imiryango y'abo banyororo isaba sent intare ntahinyuzwa kubasamburira rubanza rugasubira kuburanishwa mu ido nido bafatiye kuvyo ababuranyi bamenyesheje iyo sentare.
Inzamba
Hadiyo inzamba mu makuru havurwa mu ntara zo hagati mu gihugu mu makuru hajanye n'ubutunzi n'intwari bereye abanyagihugu muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke bamaze iminsi babona ibidandazwa vya magendo bizanana mu gihugu kibanye ca Republika iharanira intwaro rusange ya Congo bijabukanywe uruzi Rusizi. Ibidandazwa bigizwe ahanini n'ibitenge hamwe n'ibitungwa. Bamwe mu basirikare bafadikanije n'imbonerakure ngo nibo abari kuri ivyo bidandazwa bikinjira bafumbatishijwe igiturire. Inkuru tubaza Delicia Kamikazi.
Nkuko tumenyeshwa n'abanyagihugu bo muri komine Buganda ngo abadandaza ico bakora mu gusaba inzira batanga amafaranga ku birindiro by'abasirikare no kubakura imbonerakure ahegereye kuruzi Rusizi ku mupaka Uburundi buhana na Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo. Kucyo ibitenge n'ibifungurwa bya magendo bica vyinjira
nko kukivuko cyo kurya umunani rya gasenyi mu isango rya Kaburanka na Rusizi. Abakongomani baba bari hafi y'amazi bazanye ibirangurwa. Ni fraude z'ibitenge ko birangurwa make n'i Burundi bikagurishwa menshi bariho amafaranga menshi mu ijoro rimwe harashobora nk'ukujabuka inka nk'600 700 inka mu ijoro rimwe kandi zitarisa amakori kandi zijabutse imbere zugaye impene nk'500. Abarundi nabo basomanuka bagatanga ayo mafaranga bagaca bajabuka bakabigura.
Amafaranga agera ku miliyoni y'amarundi aratanga kugira ivyo bidandaza vy'amagendo vyinjire.
Niyo abatware bo mu gisirikare barabicungiyemwo kuko hari amafaranga angana nk'ibihumbi 800 miliyoni bagaca bamureka nk'ukwezi kose. Imbaho rero ayo yose bashyira mu mufuko. Abo barongoye imbonerakure nabo nyene aremera bakaziraza yo zikarara ku ruzi zicunze Rusizi. Ubucaruzi rero bamufatanye umuzigo kugira ngo wigombore wongere ugombore n'umuzigo urinda kubaha.
Abo banyagihugu basaba leta kugura imipaka Uburundi buhana na Congo urudandaza rusubire kuba ukuri kwamye kubera abo basirikare n'imbonerakure bikiga mu kiza basaba igico giturire. Basigura ko imipaka izi n'amategeko yugawe bivuye ku kiza COVID-19. Twarondeye amatara y'intara ya Cibitoke kugira tumubaze ko hari ico azi kuri inyifato ya bamwe mu basirikare n'imbonerakure mu ntara arongoye. Turamukena.
Bamwe mu badandaza ibinyobwa vya buhahudi muri komine Kayogoro intara ya Makamba baridogera iryo hinguriro bavuga ko urwaruka rw'imbonerakure rumaze igihe rucungera itangwa agize binyobwa rukoresha ibya politike rugashira imbere abari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Abo badandaza bagasaba ihungiro Brarudi kugaruka ku buryo bwa kera bwo gukurikiza urutonde mu gutanga ivyo binyobwa. Ndi nkuru dushikirizwa na Blaise Nijimbere.
Abo badandaza ibinyobwa bya Brarudi muri komine ya Kayogoro bidogera bajejwe intwaro ko bahaye uburenganzira zimwe mu mbonerakure za CNDD-FDD bwo gucungera itangwa ry'ibinyobwa bya Brarudi muri iyo komine. Iryo tangwa ry'ibinyobwa rero ngo ryibonekezamo utunenge twinshi kuva aho ubwo rwaruka ruhawe ubwo burenganzira. Abo badandaza bakavuga ko ubwo rwaruka rubitanga rukwikije imigambwe rukabiha abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD abandi bakabimba canke bakabaha intica ntikize. Aho mbere ngo hari n'abamara igihe bataronkeje ivyo binyobwa kubera batari mu mugambwe CNDD-FDD nk'uko babandanya babivuga. Bamwe muri izo mbonerakure ngo barafasha abanywanyi ba CNDD-FDD kujabukana ivyo binyobwa mu gihugu kibanye ca Tanzania kandi ngo no ngaho muri iyo komine ya Kayogoro vyarakenye. Ibyo rero ngo bituma abadandaza b'ibinyobwa bya Brarudi na cane cane abatari mu mugambwe CNDD-FDD bakora bahomba kubera bataronswa ibyo binyobwa kandi ariwo mwuga wari ubatunze. Aho bakavuga ko bene amazu y'ubudandarizo baguma babariha bakongera ko bagahemba abakozi kandi ta binyobwa baronka ahejeje bakuramo ayo mahera. Basaba abakozi b'ishirahamwe Brarudi gufata mu mico kibazo kugira ngo abari bo babitanga kugira ko karenganyo gakugweho bitangwe hikurikije urutonde rw'abadandaza b'ibyo binyobwa rusanzwe ruhari.
Radio Inzamba agateka kawe tukaba tutararonka kuri telefone mu santere wa komine Kayogoro co kive na buramatari w'intara ya Makamba kugira batange umuco kuri ayo makenga y'abadandaza b'ibinyobwa bya Brarudi muri iyo ntara ya Makamba.
Tuje mu buraruko bw'igihugu naho abaguza tunga bafite amashirahamwe atandukanye mu ntara ya Muyinga ntibakingira ngo bongere bategekanirize kazoza abakozi babo. Abo bakozi bakavuga ko abakoresha babo batabarihira haba mu mashirahamwe yo kuvuzanya canke mu ishirahamwe itegekanirize abakozi INSS. Ivyo bikaba ari mu gihe hari itegeko bwirizwa hari hamagarira abakoresha bose kuvuza no gutegekaniriza kazoza abakozi babo. Inkuru ya Vanessa Muhiteka.
Mu myidogo yabo aba bakozi bamenyesha ko abakoresha babo batanezwe n'itegeko rikingira rikongera rigateganyiriza kazoza abakozi babo. Eka ngo nakamubura matari w'intara ya Muyinga yateye abo bakoresha ku munsi mukuru w'abakozi n'akazi ntaco kashiteko.
Icyo twagomba dusabe na cyane cyane mu barongo ya mashirahamwe ya mashirahamwe twavuga akoresha abakozi benshi nuko abakozi mukoresha nuko bamukurikirane ko niwe mwakingira kazoza kabo biramaze kwiyerekana yuko ushobora gusanga mu ishirahamwe ufite abantu ijana wose abo bantu ijana nta shirahamwe na rimwe rwanda kubandikishamo kugira ngo ibyo bazizitanganya bazizingorane bashobore kuvugwa bashobore gukingirwa.
Ayo mashirahamwe yidogerwa n'abakozi ni nka Crown Royal rihingura ibinyobwa vyambiye hamwe n'imitobe rikoresha abakozi barenga 300. Tawakal Company ikora imifuko n'ibindi byo gutekeramwo. Amazu yakira ingenzi nka Hotel Tizanye, Golden Hotel, Green Hills Hotel, hamwe rero n'abashinze amashure y'abikorera utwabo nabo nyene badateganyiriza abakozi. Bene kwidoga bavuga ko bakora ikiringo kirekire batagira amasezerano y'akazi, kenshi na kenshi bagahagarikwa mu kazi burundu naho atamakosa aba abagira. Abakozi bakaba barindiranye igishika ko icyifuzo cya buramatare coshigwa mu ngiro. Abo bakozi basaba ubugenduzi bukuru bw'akazi canke izindi nzego zibijejwe kugondoza abo bakoresha kugira ngo batunganirizwe bongere baronke uburenganzira bahabwa n'amategeko. Radio Inzamba tukaba tutararonka abarongoye amashirahamwe yavuzwe co kimwe na buramatari w'intara ya Muyinga kugira batange umuco waho bagejeje ibisabwa n'abo bakozi.
Aho nyene mu ntara ya Muyinga hari umukenyezi wo ku mutumba wa Rukinzo zone ya Bwasare yo muri komine Gasorwe yazindutse afatwa n'igipolisi mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu yagirizwa kuniga umwana yibarutse agaca amuhamba mu ishamba haciye iminsi 10 nkuko abajeje intwaro aho ku mutumba Rukinzo bavyemeza. Venasia Nezigimana akaba yatiye ahungira ku musozi Ekaguhu muri iyo zone nyene umugabo bivugwa ko ariwe yamuteye iyo nda nkuko aya makuru abandanya avyemeza. Iryo bara ryagiye kumenyekana ari uko abantu baba hafi yaho uwo mwana yari yahambwe hari imbwa zariko zijya umubiri w'umuntu. Igipolisi kikaba kandi cyaciye gifata n'uwo mugabo w'uwo mukenyezi yari yahungiye ko bidavugwa ko ariwe yamuteye iyo nda. Ni nakuri yo nkuru itiye ku masonga yo mu ntara ya Muyinga turangirije ko ano makuru byane inkuru nziza ana yabashikirije ndabifurije kugira amahoro mu banyu no mu byanyu naho ubutaha.